Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short waves ku metero 19 ni metero 20. Mu Rwanda ni kuri FM 104.3 no kuri radio ishuti ya bose FM 88.3. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu VOA no kuri site yacu ariyo radio yacu VOA.com. Umwanya w'ikiganiro muri sanga.
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mugihe bihugu bitari bike vyo muri Afrika cane cane vyo mu karere vyimirije kugirisha amatora harimwo n'u Burundi mu mwaka w'2020, niki abanyagihugu boba biteze muri aya matora atandukanye? Kubwihuriro ry'ivyiyumviro Muvuma Orange gifuza ko abantu boganira politike bifatiye ku kamaro yobagirira. Politike y'ukuri ntishobora kuhaba ata butunzi bugaragara buhari. Iryo huriro rivuga ko politike nziza ari yifasha abanyagihugu mu kubaronsa akazi no kubafasha kwisonunura mu vyerekeye butunzi. Ihuriro Muvuma Orange rivuga ko politike y'ukuri yotegerezwa kuvuga ku butunzi bw'abanyagihugu bose umuntu atabanje kuraba imigambwe barimwo. Abanyagihugu boba bumva ko gutora abanyepolitike bibaha uburenganzira bwo gukurikirana ko bashira mu ngiro mu by'ukuri imihango babahaye. Nibyo tuvuga mu kiganiro muri sanga. Twatumiye Francis Rohero ayoboye ihuriro Muvuma Orange. Waramutse Francis. Kuba ariko batwumviriza wotubwira muri ivyo bihugu bitari bike ivyo bimwe muri ivyo vyimirije kugirisha amatora?
Yego, nyibaza ko nk'iyo dukurikirana kenshi amatora ingene agenda muri Afrika tuba tuvyumva ku maradiyo. Igihugu ca Tanzania kizogira amatora, igihugu c'u Burundi, ibihugu vya Benin, ibihugu vya Gabon, ibihugu vya Niger n'ibindi bitari bike uravye n'ibihugu bishika birenga 10 bizogira amatora muri ico gihe, ndetse n'ibindi bizaba byagize mu mwaka uza nko mu 2019.
No hafi yacu nko muri Republika ya Iharanira Demokarasi ya Kongo na Afrika y'Epfo naho nyene. Ni
bazo yakora muri uno mwaka.
Na Afrika y'Epfo mu mwaka uza. Nikihe witegereje aya matora yimirije abanyagihugu bo kwitega ku vyerekeye amatora umuntu aravye uko amatora atera agenda mu bihugu vyo muri Afrika?
Icyo tumaze twebwe kugerageza gutahura iki ni ikiyago twagize haraheze imyaka irenga 12, usanga kenshi amareta ntategura ubutunzi bw'ibihugu. Usanga bama bariko bategura amatora, amatora amwe arahera bagaca bategura yandi. Ahanini rero ugasanga imigambwe irikira bipfa byinshi n'ize bavuga, hakama ivyo bihe byo gutera ubwoba umenga amatora aje nk'icago mu bihugu bitandukanye. Abantu rero baba bari mu ngorane nyinshi, ugasanga ntibashobora kumenya ibyo bo kwitega, bakaba baramaze kuja mu kamenyero ko kwibaza bati mbega tuzorusimba canke ruzodusiga. Ibintu rero nk'ivyo bamamwo, ugasanga ivyo bihe vy'amatora aho kuri ibihe vy'umwizero ku bantu bose, aho kuri ibihe vyo kugira bati tugira tumenye ubwenge bushasha bw'abipfuza kudutora, usanga abantu bama mu ruhagarara mu bwoba, sibo babona ivyo bihe birarenganye. Rero twebwe mu kugerageza kuganira tuba twigira tuti n'abantu bari bakwiye bo nyene uno munsi guhindukiza uwo murindi w'ibiganirwa, bo nyene akaba aribo babishyira mu gaciro. Nk'akarorero usanga mu bihugu byacu byinshi abantu bamaze kuba cane abanywanyi b'imigambi gusumba uko bari abanywanyi b'ibihugu byabo. umengo akaranga mutima k'umugambo kararengiye akaranga mutima k'ibihugu byabo umuntu yita cyane umunyamugambo gusumba uko yita umwene igihugu arimo ivyo rero bituma abo bantu batamenye ibyo bashobora gusaba abo bantu abo babatwara hama hariho icyo no kwita ubucuti bwo kwisembereza donc d'appartenance gusumba ko haba ubucuti bwo kugira uti naka wanyemereye iki wo kindonsa gute amahigwe abantu bagaheza bakayasangira kuko burya abantu ba mu gihugu baba basangiye imigambo cyangwa batayisangiye bose bipfuza kubaheza bipfuza kuba kwiga mu mashuri meza bipfuza gusuma ku masoko amwe bipfuza kuko bakingirwa kumwe ibintu byinshi rusanga abanyagihugu babisangiye mugabe iyo maze gushira ubusumbane bwabo bahereye ku migambwe bica bibagora rwose ingene babyivanamo nibyo rero twe tuko turashaka ko abantu bashishoza mu mubiri wabo mu mutima wabo bakiyumvira cyane mbega twe dusaba iki migambwe twebwe mu Burundi tumaze kumenya imigambwe itatu itwara haraheze imyaka irenga 50 n'umugambwe y'Ipronan n'umugambwe Fodebo n'umugambwe CNDD mbega ku bantu nk'ubuzima bwabo bw'Abarundi bitandukaniye he imwe n'ibyo bintu abantu bakagira bati mbega bafise aho barara ni bangahe abafise aho biga ni bangahe abafise aho bivuza ni bangahe heza ivyo bintu akaba ariza abantu baja kuganira ntibasubire kuganira amadarapo ntibasubire kuganira amapermanence ntibasubire kubipfa twifuza rero twebwe gufasha abantu haveho uwo ico iryo bara ryo kwama mu mutima dufise umutima uhagaze ngo matora arageze ahubwo ejo bize bisimburwe n'akanyamuneza ko kwibaza tuti hari icyiza turindiriye ejo na hirya ejo.
Yego none ikibazo kinini mukibona ku ruhande rw'abanyepolitike canke n'abanyagihugu batora n'abanyene barafise uruhara gushobora guhindura ibintu hamwe bokurikiza inyigisho baba bafise mu vyerekeye politike kandi ntibafise izihagije muri Afrika.
Twebwe muri mizima orange uruhara runini turusha ku banyagihugu kuko burya abanyapolitike uko bameze bibana n'uko barezwe abanyapolitike no musi dufise barafise igihe bavukiye ko bararezwe ingene rero bagiye barigishwa n'ize bace mu buzima bwabo n'uko bameze kwipfuza igitangaza boguha ubwatakikoze barabana batagikoze bakiri bato uwo buri kurabarenganya ahubwo no musi twebwe tukeneye kwibaza tuti abo bakiri bato ni gute uno musi bo kwiyumvira icyo bokora ejo cyiza bo gikora gute mvuze bato uno musi je mvuga umuntu afite imyaka 16 iwacu mu Burundi mu 2000 azobaja gutora arafise uruhara runini nyarero cyane kuko arashobora kwitoza nawe canka gatora donc ni zerero mba nibaza nti nabo twebwe dufise ku ruhara runini nibo bafise icyo bohindura umuntu amaze gutwara imyaka 10-20 umuntu yabaye mu butegetsi mu maguverinoma ashika 20 wifuza kwejo yotwara ngo ahindure iki ni iki cy'icyizere yogira uno munsi umuntu afise imyaka 70-80 atashoboye kukizana afise imyaka 25 nibaza ko kenshi biba bigoye ibintu nk'ibi.
Murakoze tuza ku mirongo ya telefone dufise Flori uratwumva?
Allo?
Oui, uratwumva?
Yego ndabumva cyane.
Watubwira amazina yose nahuri?
Nitwa Sebuke Gilan Flori ndi Bujumbura mu Burundi.
Yego mufise akabazo canke intererano?
Bashaka guterera.
Yego.
Uyu munsi muri Burundi ndetse no muri Afrika uko turegereza amatora aho uzogira uzoja mu matora abarundi abaje mu matora abanyafrika benshi bari mu bihugu bitandukanye baje mu matora ariko ikibazo abanyagihugu twari dukwiye kwibaza uyu munsi ni uko tugiye mu matora be aho tuzotora hari icyo batweretse bazotumarira aho rero nshaka kuvuga gusanga ibyo bamarira abantu n'ibyo bamarira abanyagihugu mu bihugu baherereyemo muri Afurika n'ibyo bihugu byose abantu bategereza kwibaza ati mbe ikibazo cy'ubutunzi abanyapolitike bakivuka kwinshi rero muri Afurika ingorane zifite ni uko kenshi abarundi cyangwa abanyafurika benshi batora cyane cyane bisunze ubwoko cyangwa intara bavamo ibyo rero novuga yuko MacDonald leadership hagati y'abatora n'abatogo hari mvuga nti cyoshoboka yuko muri kazoza ejo mu Burundi dushobora kuronka abanyepolitike by'ukuri batuganira ku cyerekeranye n'ubutumwa hakabaho isano hagati y'utora n'utorwa. Icyo kibazo abarundi benshi twadukwiye kwibaza. Ejo nitwamara gutora abaje gutwara mu 2022 hagume isano y'uwatoye n'uwatowe bivanye n'icyo kikeretse. Iyo ntererano y'iwanje rero nashaka gutera akamo abarundi waruka uyu munsi aho durukiye mu bihugu byacu turimo muri Afurika ariko aratwumvirije uyu munsi twumve duti ejo ntihagire umuntu aza asubira kuduhendesha ko dusa cyangwa tudasa ahubwo atwereke icyo nzo tumariye.
Murakoze. Duvise kandi Dani uratwumva?
Yego murabumva, yakomeje amakuru.
Yego irindi zina amahamwe muri
ni dandi cyangwa manera kiza nkabandi mu ntara ya Murambya mu Burundi.
Icyumviro cyangwa ikibazo?
Ikibazo cya mbere reka mpere ku ntererano mu Burundi tugiye kuraba kuva kera kuva Burundi bukibaho hamukaraba igihe Burundi bwatora rwa Gasore yarabonekana neza yuko abarundi bipfuza kugira ngo haboneke independence harimo mu cyana gatatu abarundi batoye nyine bagatora ndadaye barabyaraboneka yuko abarundi bakeneye ihinduka mu byamoko yuko ata muntu n'umuyo kumigwa mu bitunganya by'igihugu umututsi umuhutu n'umututsi wese akaronka icyategeza guterera mu gihugu hanyuma tugiye kuraba muri 2005 batodutora Petro Nkurunziza twagomba yuko igisirikare gicangwa tukagomba abarundi bakagomba yuko atanumwe yo kumigwa mu byamoko kandi igisirikare ntikihazwe n'umuntu umwe ariko rero aho ibintu bitirigenda urabona yuko mengo ni bibazo byaheze mugabo bibandanye bigaruka iby'abantu byenye by'abazungu bikabandanye bigaruka umunye politika byitwaza hari muraje ibijyanye n'amoko bikabandanye bigaruka uburo muri 2020 abarundi ko kubaza tuti tugomba kugira ihinduka rimeze gute tugomba umunye politiki ashira imbere guteza imbere ubunyagihugu n'igihugu mu bijanye n'ubutunzi bego umunye politiki yubande nagomba nshimbaza uwo mutumire bega mubona yuko dushobora gutera imbere mu by'ubutunzi nta kuntu mubona yuko ibi bintu byakahise by'abazungu bavuga ari abaducinyize ibi byamoko bitoshobora kugaruka mu gihe yo haba bidindamika iyo migambi umuntu yabashije kugira ateza imbere igihugu mu by'ubutunzi abarundi bose tukizera yuko twogoroye rero mu 2020 abarundi nibyo bahindura bate kandi abarundi sigeze batora imigambi ahubwo abarundi tubona yuko batoye kubera ishavu bagatora ishavu ariko rero ubu twibaza yuko abarundi bariko barabona yuko twotora imigambi aho gutora moko cyangwa amashavu tugatora umuntu azo duteza imbere. Murakoze
mu mwishyure Francis
ane ico kibazo abwa mbere yatanze intererano abagize ikibazo ni kibazo je nanje no subiza kuri Dani no munsi ushobora gusanga ari nk'umuntu afite imyaka 30 n'irenga we abayumva umengo ivyo nivyo abaza kubanya politike natwe muri mouvement orange twebwe twibaza ko umunya politike arakazi umurundi wese ashoboye gutora ararekuriwe no kwitoza n'ico dushaka ko haba umurindi munini nya wabantu bari kubarumba iyo bajana ibintu agize rera ati ubutunzi ico natwe tugifatire kuko muri programme twagiye turerekana mu bintu byose twerekana twebwe ntitwemera politike na gatoni ifatiye mu kirere politike ifatira ku bintu bishobora kuba bijanye n'ubutunzi canke nibano rero cyane cyane ufatiye kuri ibyo by'ubutunzi twebwe niho dufatira tugira tuti umuntu aba mu Burundi cyanke muri Afrika mu gihugu cyacu cyose adasobwa ushobora gusigurira abantu icyo yo bamarira uno munsi adashobora kubiganira ngo abishitse kuki uwo muntu yipfuza ko aja kwitoza nize yaravuze Dani kenshi bica bifatira ku ishavu agenda agira ati banakabara tubabaje nje kwitoza kugira ngo tuzobakureho natwe tubababaze twebwe natwe twashaka ko uwo murindi w'abakiri bato ari buno munsi biyumvira bakagira bati ndega mu myaka 2 ninde ashobora muri twebwe kubikora mu myaka 5 mu myaka 10 za icuzo gukorejo ubandanye gite ubanze ugitegura uno munsi kugira wizogera aho gishikiriza mu kanwa ushobore kukivuga kibe ijambo no kuvuga ko wacicaye ku mwanya munini uragitohoza urakiganira urakivuga kenshi rero ibyo twumva mu bantu aho baje kwitoza babwira itutsi bakavuga ibintu by'isokoro bibabaza abantu nivyo baba bamaze umwanya munini bategura usanga mu makartier general y'imigambwe havuga itutsi hategura indirimbo zo gutoduzwa cyoriza abandi gusumba gutegura materie ibintu bitandukanye byo tuma abantu biyumvira bati mbega abigisha bagiye kubaho gute mbega abadandaza bagiye kubaho gute twobafasha iki mbega iyi migambi inaka yogira iki nivyo rero twebwe tumaze gushingira ko twibaza tuti kimini buri buri aho tutashoboye kuba karorero natwe uno munsi twiyumvira ingene ibyo bintu twobikora nicyo kumere twibaza ngo ni nubundi azobikora uno munsi je nshingiye kuri Dani nibaza ko ushobora kubitegura neza ejo ukabikora ntibaze ko arabandi ahubwo uwo murindi w'amaraso mashasha abarundi bariko baripfuza ubwo bucuti hagati y'utora n'utogwa akumwe yabivugana Fleury biboneke by'ukuri abantu bakiruke bamenye icyo bariko barakurikira gishasha.
Murakoze dufise kandi Louis Michel uratumva. Allo
ndakumva
ego uhamagaye uri he?
Ngende mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo.
Mufise akabazo canke icyumvira muterera?
Na akabazo mfite ndagira ngo mbaze uri amutumirwa.
Yego.
Niba namwumvise neza aravuze ati rwose ati mu matora hano simbikora ari muri Afurika yonyine ariko atari ku isi yose usanga abanyagihugu abaturage bafite ubwoba amatora aza akabatera ubwoba ibintu bene nk'ibyo ngibyo noneho ndibaza ntariko se ibyo biri muri Afurika cyangwa biri ku isi yose ariko ari akandi kantu avuze nanjye natekerejeho aravuga ati aya amatora aba buri gihe araduhenda henda igihugu ugasanga mu myaka ine abantu baratoye mu myaka itanu abantu baratoye ariko koko buriya iriya myaka uwayongera nta kintu cyo kongera kuri uriya mutungo ugenda dore ko amubwiye amatora nabonye twari ibintu byinshi ariko twebwe mu Rwanda acyo umuzika tuyavuyemo neza cyane rwose nta rwaserera naki ahubwo n'abandi tuzababera akarorero. Murakoze cyane tubazo twanyine utwo ngutwo murakoze
muhavuga iki Francis?
Ego jewe sinibaza ko ikibazo ari cy'imyaka ibiri canke itatu canke yo bitanu canke ibe yisumba umwe wese arafise uburenganzira bwo kwishimira igihugu ciwe kandi ni vyiza vyoba vyo gushimwa kuri we canke kubabibona jewe ibindanje ishinga cyane cyane n'ibiraba igihugu canje ndashobora kuvugira muri rusangi ibiraba Afrika washaka yaragize ati ubwo si ku isi yose oya ntiturabona ahandi mu bindi bihugu abantu bicana kubera ico gushobora guharira kuvuga menshi kuduza amajwi n'ibisanzwe no mu miryango birakogwa n'abavukana ntibama bumvikana kuri byose mugabo aho hagera aho abantu baja kwitora abantu bakuze bashaje bafite imvi aho abantu bagiye mu mashuri bafata imiheto n'inko bakaja kugwana ngo bamarane kubera amatora n'ibyo twe tudashobora gusabira ko ibyo ushobora kubyumva naye igikurikira uko imyaka igihugu cyose nicitunganye ko gishaka hari ibihugu bigira imyaka ibiri hari ibigira imyaka ine bamwe bose n'ibitunganye ko bashaka mugabo ico twebwe twibaza nuko muri iyo myaka byihaye mbega baba bariko bategura amatora akurikira cyane baba bariko bitaho umunyagihugu akeneye ahaba akeneye erovenu icahembwa kuko afite icyo yakoze mbega turabiharura tukabona icyo umuntu yunguka umuntu uwo ari we wese atari babandi twita abamirita mu migambwe kuko ngeranije nta mu gihugu cy'iwacu uteranije abantu bose no kwibaza ntibaronka icyo bita ubutegetsi ubutware ugateranya abamusantiri bose n'abadepite n'abasenateri n'abashikiranganji gushika ku bantu bose bakora mu butegetsi uwo usanga ati abantu bashika 1,500 bariho naho twe turiko turerekana tuti imishamirano y'imigambo ntikwiye gufatira ku barongera ubutware ikwiye gufatira ahubwo ko abantu biyumvira urya muto urya mwana uno munsi agenda atagira agakareso hariya mu misozi iwacu ninde ariko ariyumvira icyo azoba ari mu myaka ibiri urya muntu muto ari mu isoko ahantu ariko aradandaza ibiyoba urya muntu ashaje agenda akweginyo hasi ninde ariko aramwiyumvira icyo azoba tureke rero kwiyumvira ayo mapolitike gusa yo guhangana kw'imigambo ahubwo twiyumvire tuti mbega nakagiye kuba iki twebwe dufite miliyoni zaba abo unye 11 ngira ngo zirenga ni kwibaza abo bantu bose bagiye kuba iki muri politiki y'umugambo umuntu akaba abyiyumvira kwiki rero ko ashobora gutaka ariwe nibaza ko sinogira ngo analize ngira ntibobo ngo barahiriwe ndiko ndaba nanje amahirwe y'abanje hanyuma nibaza ayo mahirwe twoshobora no kuyasangiza abandi nico twe dushaka kugera ko bikaba iby'abantu bose atabamwe babironka iy'abandi bariko bararira kuko bahunze ibihugu byabo ni muri ubwo buryo tubyibaza.
Murakoze. Thomas nawe nyine aduteye akamo. Thomas uratwumva?
Mwiriwe neza.
Yego, irindi zina nahuri?
Ndayishimiye nkaba ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Yego, ufise akabazo canke intererano?
Ahanini novuga ko ari nk'intererano kuko turavye icyo bita amatora uno munsi muri Afrika bafata yuko amatora ariyo demokrasi, ariko rero amatora ni inkingi imwe muri demokrasi. Mugabo ugacura ibyo bakora nabyo byavyo biyamamarije sibyo bariko barakora, ugahura harimo gutoteza abana bariye, ugahura amatora ntibayateguye neza ku buryo abantu bose bayisanga mu gahura. Hari uruhande umenga rurabugijwe uburenganzira bwo haba kwiyamamaza cyangwa gutanga imigambi, ugahura meme n'amaradiyo y'igihugu ugahura ntibahabwa umwanya ungana. Rero ibyo biri mu bintu bituma amatora adakunda kwizerwa muri Afurika. Rero navuga nti nibafate ingendo nk'ibihugu bimaze gutera imbere kuko nabone babashaka gutera imbere ku buryo abantu bose muri politiki bahiganwa bangana, kugira na ya migambi batoro nyine bayikora tanduri hari. Kuko niyo uvuga ngo aravuze imigambi wahaye abanyagihugu gahura, hariho umuntu ariko arakunegura muri ibi na biriya, ucuhura witaho induru zo kwama muri ko murashikurana muri politiki, ugahura na bya bindi wemera abanyagihugu, uravuze mwene ubikora kubera demokrasi itagira ubumwe. Sinovuga ko iba ari demokrasi, demokrasi yarikwiye kubamo ubumwe ku buryo uwatsinze akezwa n'uwatsinze akamukeza, ku buryo bubakira igihugu hamwe bakazana n'ivyiyumviro bitandukanye n'uwarushijwe akazana ivyo vyiyumviro bakabikorera kugira bubake igihugu gitekanye. Mugabo uno munsi uwatsinzwe heshi yirukwa ko yama mugasho yama yicwa apfungwa yicirwa biwe, urumva ko iyo politike yo muri Afrika umenga biratugora no kwizera kuko umuntu agiye ku butegetsi ntigera yiyumvira yuko azosubirirwa, umenga yiyumvira ko azobasamuragwa igihugu. Rero je novuga nti mu bahanura bohanura ku buryo abantu muri politike bumva ko kubisikanya ariyo demokrasi, iyo wiyumviriye kuguma ku butegetsi ntihagire uwundi wipfuza ko yohagusubirira, nibyo bizana ya ngorane yo kutemera amatora.
Murakoze. Muhavuga iki Francis?
Ibyo avuze biranezereye, mugabo nashaka kubigarukana hagira ngo abahanura nibahanure ngo bari bakwiye guhindura ingendo avuga abandi, kuko barya bakora birya twese twarutse turiko turatunga urutoki, barya twibaza ko ari bo bagira bibi mu gihe twe twibaza ko turi beza. Abo beza nyene nibahaguruke bumve bati je uno munsi nobigira gute, uko abivuze izina ryiwe sinarifashe nibaza ko ni Toma. Ego iyo ngenda avuga niwe nagira ingendo yiwe, nibaza ko akuze uno munsi afite uburenganzira bwo gutora, ibyo yoba yaragaye ku bandi nareke kubigira ko abandi ari bo bobigira, kuko ntabyo bashoboye. Tumaze imyaka irenga 50 muri Afrika byatunaniye ukura ibyo handi bagira ngo tubishyire mu bugwaneza twumvikane twumve ko tudashobora kwicana kubera ibyo. Abo rero bakiri bato bo babyumva, abo bagira amahirwe bagira bati twebwe turabishoboye, ni kuki baguma bibaza ngo bariko barahanura abandi kandi bo bashobora kubikora. Nicyo twebwe muri Mouvement Orange twagumye twigisha, nta n'umwe abirekuriwe gusumba abandi. Abo bariko bararuka mu myaka ishika 10, aba bantu benshi mwumva bariko baravugira ku maradiyo benshi bazaba batagihari, mbega wewe ufite imyaka 20 uno munsi 25 30 uriko ukora iki kugira ngo ejo ntuzomere nk'abandi? Uriko ubitegura gute? Uko yavuze ati demokrasi ntizigiye n'amatora gusa, ari izo zindi nkinga rikazitegura gute? Kuri twebwe inkinga ikomeye n'ubuzima bw'abantu. Amatora yabaho atabaho abantu bategerezwa kubaho, babandanya babaho. Raba nkuko ingene mu Burundi haheze imyaka 3 twarapfuye iby'amatora abantu gushikaho bapfa, mugabo abantu bagumyeho ubuzima bwagumyeho, abatsinze n'abatatsinze bose bamwe bariho, abigiriye Barundi baragiye mugabo twagumyeho muri ubu Burundi kandi bwagumye ari Burundi, mbega bazokosora gute? Ntibyame gutyo, ni gute dushobora kubibamwo mu neza? Ni gute abo bantu beza bashobora kugira ati uno munsi si nk'inuma? Nicyo twebwe turiko turibaza, kuko igihe twugurura amatwi bakashiramo ibyo babonye byose biyita abanyapolitike, tuzoguma muri bya bindi. Umuntu rero afise ijisho ribona, afise umutima wumva, nagira ati ubu ndabigize gwanje singisubira kwicara ngo ntekereze hari huri karabikora nabi kandi sinkigerezwa kubikora mu ishavu mu we gito oya reka nitegure ndabiganire ndabishishoze by'ukuri ndabishire mu gaciro kandi numbe yuko bishobora kugira byiza kurusha abandi
murakoze
musaba nitugume gusa dutungura tukabandi ahubwo izindi zose zitugarukako n'izitubaza ico turiko turakora ngo ntituriko dusaza nk'abandi
murakoze Zebina araduhamagaye uratwumva
umva neza cyane ndano mu Rwanda
ego ikibazo canke icimviro
ndashaka kugira ngo twange ku kintu dutatu hano urabona mu myaka nk'itatishize mu bihugu byo mu karere u Rwanda Burundi na Uganda byinjiye mu bikorwa byo guhindura itegeko nshinga ibyo byose ni ibintu bituma kugira ngo abayobozi bakomeze babe ku buyobozi igihe kirekire kandi urumva niba umuntu agiye ku butegetsi igihe kirekire ari gufata ibyemezo kandi none ibyo byemezo akenshi abantu batabyumvikanaho kuko afata ibyemezo akavuga ko wenda nk'abantu bateye imbere mu by'ukuri mu byo butagaragara kandi noneho ugasanga nta bikorwa donko bigaragara arimo arakora kandi amaze imyaka myinshi ku butegetsi gero nacyo yansoba bakivugaho gatoya ku bintu byo guhindura itegeko nshinga muri ibihugu byo mu karere cyane cyane u Rwanda Burundi na Uganda none ikindi usanga iyo bagiye ku buyobozi ishaka ririho by'umukuru w'igihugu bihariye ikintu cy'ubucuruzi nkaha muri Muvoma Orange bavuga ko bashaka ubucuruzi kuri buri wese ariko usanga bidashoboka cyane muri Afurika kubera ko ishyaka ririho ririhariye ubucuruzi ugasanga buri kintu cyose nibo bagikora kuko ubusanga nko muri Afurika abayobozi kenshi bajyaho kugira ngo bakorere abaturage bikagorana ahubwo ugasanga bashaka kwikorera ku giti cyabo udukorwa duke natwo bakoze ugasanga niba wenda wubatse umuhanda ariko we yagiye kwigurira nko muri Amerika cyangwa se hehe inzu kuko baba bafite imitungo ikomeye cyane mu bihugu byateye imbere ubwo urumva aho ngaho ntabwo abarebye ku muturage ikindi no ku bintu bijyanye na education usanga ari ikibazo nabwo muri bihugu byo mu karere kubera ko abarimu abarezi barafata amafaranga ari makeya cyane none ugasanga rero niyo education itazamutse cyane nacyo ni ikibazo gikomeye cyane
murakoze
yego
murakoze mu mwishure Francis
yego agize ngo benshi bagira gutya twebwe twibaza ko benshi atari bose ntidushobora kuvuga ngo muri Afrika ngo kuko habaye abategetsi biba kuko habaye abategetsi bica kuko habaye abategetsi baja mu byo by'ubucuruza ngo bose ngo benshi ngo bose niko bazokwamashiko twe dufise umwizero ko hari abana ba Afrika b'intore bashobora kubigira neza icyo twe twanka nuko abo bantu bareka kuba mu mbari bigira basinda bibazwa dushaka ko baje habona nayo ubundi nimba abakozi b'inabi bafite ububasha bwose bwo kuja hamwe bagashika ku byo bipfuza niko cy'abakozi b'ineza bo baguma batekereje nico twebwe dushaka kumvisha abantu ivyo ariyo taravuga twebwe muri programme ya cinere twayisohoye natwe ivyo avuze nivyo ni kuki mbega imigambi ija mu gucuruzi ni kuki twebwe mu Vuma Orange tutari umugambi ni kuki tuvuga ibijanye na politiki y'imibereho y'abantu tutagize umugambi ni bimwe nasigura kare ntidushaka ko ubucuti bw'abanyamugambi busumba ubucuti bw'abantu basangiye igihugu igihe ubucuti bw'amabara bw'amasloga bw'imigambi bw'amadarapo busumba ubucuti bw'ubwenegihugu kazo kwa mahari ngorane twifuza ko abarundi twebwe nk'ahandi nterereye abarundi bumva ko hari abarundi mbere y'uko abanyamugambi none iyo dufite abantu benshi babaye mu mugambi ikona bakavugamo bakaja muri Fodebu bakavamo bakaja muri Sindebede bahinduye iki kuhindura imigambi kuje mu mazina y'imigambi sivyo twebwe turaje ishinga nivyo ariko aravuga ni gute ubudandaji bushobora kugirira akamaro ababukora ntibugirira akamaro uwo mugambwe gusa
nivyo
mbega umugambwe wifuza kuja mu budandaji ni gute abantu bagira imyuga yabo uwize akigwa wagiye ku uwize akigwa ni gute abantu bari mu butegetsi bihagira uburusho bunini bw'ubuhembo badashobora guha umwigisha kandi ariko arigisha abana babo nivyo tuba twibaza tuti n'ibintu twaciye ku mwanya munini twiga uno munsi ntariko ndagaruka kuri programme turiko dushaka kwerekana ubucuti buri hagati y'ubutunzi n'ibyo bizana kuri politiki benshi bajana mu matora ntitwifuza rero ko abantu babandanye baganira babesha abantu ngo bariko bavuga politique politique ugasanga no kuvuga ngo nambaye inkofero ngo nambaye impuzu y'umugambi ibyo twebwe ntituvyita politique nyakutrema nk'ibindi no kwambara n'inkoni nk'abagiye mu bukwe kuja mu mugambi mukambara impuzu ibyo twebwe sivyo bitwaje ishinga ni kibazo turiko turibaza tuti ni gute ubutunzi bw'iki gihugu bwofatira ku kintu kigaragara umuntu ashobora gusangiza abantu benshi kikabagirira akamaro kitaraze umugwi arimo ivyo rero ni ibintu biri kantisabe bashobora guharura abantu bakabibona rero ibishinda bivuga gusa ko ndi muri mouvement ndabivugira hero kugira nabandi babyumve umurindi kiriko turazana ufatwe n'abari mu migambi itandukanye barigire gwabo nitugume gusa tubibwira abandi nahana ariko ndavuga nti naho benshi bo babaravyononye turafise umwizero ko hashobora kuba n'umwe yobigira neza gusumba ubu rero tuzokomatira ko turamurondera ntituzonuma ngo ni kubera ngo benshi babyononye ngo ni kubera benshi ngo banje bavuga neza ngo none ngo mu nyuma ngo barahindutse kuko twe ntitwemera ko umuntu ahinduka harya ugiye kuraba abantu benshi mu bantu bakuze ubona bagira ubube gito ugiye kubaza neza mu bwana bwabo usanga bari bafite burya ubube gito nyine nuko mu miryango dupfukera umwana arakubita abandi akabanotora akabarya ibinuma umubyeyi ingoreka ngo gezaho ntacu uwo mwana rero bahumiririje ku bube gito yari karakora kuko udashaka kwigira asangira ushaka niyakura azobihebe ntashobora nico turiko turashaka kumvisha abantu ugurondera neza imigambi twebwe tuvuga bijanye n'iby'ubutunzi twerekana birafitaniye isano na kazoza keje abantu bazaba bafise igihe rero tudashaka kubyiyumvira uno munsi neza bizotugwa ko nk'abandi umuntu yari kariyererera yumve bamuhamagaye ngo ko wakotije mu mugambi ngo baguhaye igiti umuntu nk'uwo niyo bimuguye ko mushaka ko abikoze iki
murakoze
nje twebwe tuba tugerageza kuganira n'abantu nibumve turiko turaja ikintu gito maze kuvuga gito urubanza ruhuza abantu babiri ngo bagire ubugeni bararutegura imyaka ibiri bakashira mu miryango ni gute none umuntu ategura urubanza rwo gutwara igihugu abigira kanywa ababo k'abagenzi biwe akashaka kunumya abandi ngo ntibarugire urubanza rw'igihugu ngo abantu ngo bagire icyo baterere bishoboka nituvyumve twese twumve ko bituraba ibihugu byacu byajakaye cyane cyane kubera inkozi z'ineza zanumye si kubera inkozi z'inabi zakoze uwe gito nizo nibyo zashobora kugira bihagarare uko abakozi b'ineza babigira umurimo wabo
murakoze turashaka ku mirongo ya telefone aho Melkiyade aduteye akamo Melkiyade uratwumva
ahumva cyane
irindi zina naho uri
nitwa Nizeyimana Melkiyade
uri he
ndimo jo mura mu Burundi
ufise kibazo canke cyumviro
yewe ufise cyumviro
yego
yo gusa sinzi ko mubaza ko suye nani nayibone kuri Facebook sije tuza kuyaga ko
ushaka ndayikubwire
waze mu yinkubiremo mbane ndayumve neza
ani kuvyerekeye mu gihe ibihugu bitari bike byo muri Afrika biko vyitegurira amatora harimo no Burundi mu mwaka wa 2020 niki abanyagihugu babiteze muri amatora gishobora guhinduka ugereranije n'uko aya matora yabaye n'uko abanyagihugu babona ubuzima bwabo bwahindutse cyangwa butahindutse
yewe rero bwije ngo cy'amatora mvuga ku ruhande rw'u Burundi kubera n'inabwo mperereyemo ni nabwo mbamwo rero muri 2020 twiteguriye amatora kandi cyane kubera muri ibihe twakiyemo bihe byaheze byarenganya amatora yahaba ha ibintu by'abakunze tagusa ubona neza neza yuko ubu dufite amahoro kandi amahoro asasagaye mu Burundi kubera haje demokarasi ubu leta yishyirwaho n'abenegihugu nyine rero ukwere amatora yo mu 2020 turayiteze kandi turayiteguriye neza wanashiba twe tubatanga n'intererano yo kugira ngo ayo matora azogende neza kugira ngo twitse twitorere ndongozi zibushitse kandi twara igihugu kubera turavye kahise cy'uko igihugu cyacu Burundi nikameze neza kubera atabinyiye twaye dufise
murakoze
murakoze namwe
dufise kandi Thierry uratwumva irindi zina naho uri
amahoro neza Fidele ndi mu Burundi hamindi zina nitwa Ishaki
yego mufise ikibazo canke icyumviro
yego ni cyimviro kandi kirimo ni kibazo wanashaka ngira ngo mpere ku kibazo ndamutsa n'umutumire hanyuma araka ntavuze mu mwanya wahera avuze ngo nukuva mu mbari ngo tuje habona ngo tureke kuvuga ngo ba hangira yari yifuza ko twese tuje ku rubuga tukavuga ariko nagira ndamubaze yaravye muri bino bihugu by'iwacu bya Afrika canka nahereye no mu Burundi ntabona ko iyo umuntu avuye hasingwa konane n'abanyagihugu cyane ubutegetsi buje butangura kumwikeka naye ntabona ko hashobora kubaho ubwoba yuko umuntu ashobora gukurikiranwa akaba gutinya abanyagihugu ntibiyumvire canka uwo ari we wese abibona ntavuga ati ndavuye hasi ndabyanse ticanke nibifata intumbero y'ineyi hanyuma ivyo ariko aravuga ni byiza kandi birumvikana ndanamushimiye cyane kuko ariko avuga ibintu byo kuri bigaragara ariko iyo ugiye kuraba muri Afrika yacu ndetse no mu Burundi abategetsi bashika ku butegetsi bafise inzigo bafise umutima w'urwanko w'ukwanka mugenzi we ugasanga bya bintu byo gushira imbere politike ziteza imbere abanyagihugu bijye ntibabyibuka baguma bafise ubwoba bwo kuvaho rero kubera abona baguma biyumvira ko bashobora kuvaho umunyagihugu ntibamwiyumvira ko ari naje gituma bino bintu no muntu ariko aravuga ngo habeho politike zishira imbere imigambi y'iterambere zishira imbere imigambi y'urudandazwa bindi burya yaravye uyu munsi abona koko umunyagihugu w'umurundi muri rusange arabona yuko bashobora kuba bashyira imbere imigambi mu gutora canke barabujya yabahaye icupa canke yabahaye utundi tuntu canke bagaraba mbere n'intara canke ibindi aravye neza abona neza yuko abanyagihugu b'uyu munsi bashobora gushyira imbere imigambi mu gutora rero nibaza nti k'uyu muntu yavuye hasi mu gusodera nagira mvuge ni ko yavuye hasi agashyira imbere akitanga nyine nk'umuntu agomba guhimiriza abanyagihugu nashyira imbere n'ukuri abe hasi ahaguruka uko nyine mbere ahimirize n'abandi habeho guhimiriza abanyagihugu n'ibyo babyumve babone ko guhera uyu munsi ari gutora umuntu baravye imigambi hadashyizwe imbere amoko canke iyo umuntu yamuka naye ubundi nibaza ko impingi ikiri ndende bino bintu ariko aravuga kugira bizoshike ko kubera ko dufise ibitigiri bike by'abantu bize murakoze cyane Fidel
murakoze cyane mu mwishuri Francis
ego cyane yavuze neza ishake kandi byinshi turabihuza nizagize ati ndego umuntu yagiye gukora agahaguruka sinzi iyo dukoresheje bamwe ngo guhagurukira ibintu cyangwa ngo kubyicarira ngo iyo ngo ntabona yuko bishobora kuzana ingaruka mbi nibyo byarashitse kenshi mu buzima bw'ibihugu byacu anahereje ahantu agira ati nakobye abandanye ngo inkingira cyari ndende erega iyo uri ku rugendo ukibaza ko inkingira ndende eregira abanyene ndende ahubwo ikaruta no kuba ndende yikintu wacishizemo kavuga uti je ntegeza kugikosora ntegeza guhemuka ndakironkeye nyinshi erega n'ubundi ubwo rugendo ruraba rugufi rukagabanuka none turi byicare twese tunume ngo bizogume gutya nicyo gituma je wenshi bora kumubwiraho duca twebwe turafise ibintu tumaze kuvuga siyo teme y'uno munsi mugabo turakunda kuvuga cyane ibintu bijyanye na leadership bijyanye na non violence igenza buhoro nibaza ko twebwe n'icyo gikuru tugenderako mu byo turi ko turakora kuko hari abasha bibaza yuko iyo uvuze ngo guhaguruka ibintu bira gute bumva ryashavu guhagurukiranye n'abo bantu kuja kubabwira ibyo udashaka kuko muhangana twebwe sico twebwe dushira imbere washaka simvuze ko n'ibyo byo guca bugufi utobigira birashoboka mugabo umuntu yumva ko ku mutima abipise by'ukuri biraje ishinga umutima wiwe aragira ati nzogerageza kandi nzogenda buhoro buhoro kuko mu kirundi tugira tuti bukebuke bushikana usiba ku mugezi niko twebwe tubyibaza icyo twiyumvira tuzogishikana acishije ko aragira ati abenshi mu gutwara muri Afrika bahashika bafise inzigo erega ntibaba bijanye bajanwa n'imigwi twayihereye ko twavuze imigambi twavuze imigwi itari mike iyo twebwe tubabazwa n'uko abandi bahashitse bafise inzigo tuyoberwa natwe abo twashikanye imbere ko nabo ntibahashitse bafise iyo nzigo ninde mu nyamugambi urumva yemeza ati je mu mugambi wanje nahashikanye umuntu w'inzigo abyibuka iyo uwo mugambi umaze kumuhonyanga nawe ukamuta hanze nk'abandi nico rero si abandi babigira ni twebwe nyene abarundi ni twebwe nyene abanyafrika twamaze kugura imigwi ishikane imbere abantu bafise inzigo kuko mu kuyaga muri rya migwi kenshi tuyagiki ordre du jour tuyaga abandi tuja kuvuga mu mugambi wacu tuvuga abandi mu mugwi wacu mu bwoko wacu tuja kuvuga abandi tukabacira sinzi ibyo navuga tukabacira mahani ibyo ikoze ubivuga tukamacira uko turabivuga none dushaka kuko uwo tuzokuza azohinduka ari uko ahashitse nitwe twateguye abarundi abanyarwanda ibi mu bihugu byose byo muri Afurika mu migwi yacu nitwe dutegura abantu babi tukabagira babi tukabumvisha ahubwo yuko dushyira imbere umwe w'inzigo kurusha umwe azohasha gusumba ari naho usanga n'uri mu mugwi wacu
ahaya mazi yo guhembura abandi umengo tumwita muhemu byabereye hamwe rero imigwi myinshi yama yamuza abantu b'ibikoko tuza kubibona ariko natwe bituriye kandi twarabikujije mu kubishyitsaho hantu naho rero mba ndiko ndagira nti igikorwa bashaka siko turakora siko ari kirekire tumaze imyaka 12 kuva mu 2006 kandi ntituzohagarika kubyiyumvira umurindi w'ineza twe turiko turavuga utegerezwa gufata abo bantu ko twebwe dukinya abantu dukinya abakora inabi ni kuki none tutokora ineza abandi nabo ngo bayubahe ni kuki umuntu w'ineza yama yibaza ko ari inabi ari bamufise ko mubasha bwose ni kuki iwacu muri Afrika abantu b'inabi abanywara umuji muri karti baramenyana bakaruhana bakarusangira atakiteze ata umupolisi abimenye ni kuki abantu b'ineza badashobora gushika ku cyo bipfuza bagaca bugufi kandi bakagishikana atawubikiyeni kandi nicyo turiko turashaka kumvisha abantu nayo kuvuga ko ibintu by'ineza byokorwa ari uko abantu b'intambazi bahetse aho ntibizopfa bishyitse kurya bavuga bati yegira ikibira kurira mu baraje
murakoze radio ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri isanga
banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 1169 abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 255 294 kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 351 99 85 ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya Amerika ni radio yanyu
mwandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri sanga aho turiko tuvuga ko mu gihe amatora yimirije mu bihugu bitari bike byo muri Afrika uko abanyagihugu boba biteze ivyerekeye ayo matora barabiye ku matora amaze kuba imbere yaho mu bihugu babamwo tugarukwe ku mirongo ya telefone dufise Gerard watumva
ego abombo
irindi zina ahuri n'icyumviro cyangwa ikibazo
nitwa Handese na Gerard nkaba ndi Bujumbura
ego mufise ikibazo cyangwa intererano
intererano
ego
ngo fise urabona ndi mu Burundi ndi cyangwa se Burundi kibiri kimwe mu bibiri na mirongo ibiri kwitegura amatora ndaje aya matora ya 2015 kandi yagenze ku bwanjye ngiye mbona amatora y'ibihumbi na mirongo ibiri ata neza tubitegeko cyane kuko yanze injyana zabaye mu gihugu ushika none umunsi zitaratari ku muti nawe 2020 hageze hari abanyepolitiki bahunze bafitemo uruhara kutegura amatora y'ibihumbi na mirongo ibiri ariko leta y'u Burundi batariko barahuza ku bibazo bimwe bimwe zotuma abarundi bisununura politike bagategura politike iteza imbere abanyagihugu twiteje impunzi ziri hanze imfungwa ibintu biteye ubwoba mbere amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri atakintu kirahinduka gutera ubwoba kurusha icyo dusaba jewe muri iki kibazo mbere nabaza nko mubwire nubwo ntamumenye neza
yitwa Francis Rohero ayoboye ego
nk'abarundi twavuga ati amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri yadukitse kugira ngo twebwe tuzobe turi dutekanye ata ntambara urabona nyine mu Burundi hari imigwi yitwaje ibigwanisho yahungabanya umutekano icyo kintu
reka bishure
Burundi.
Ego, reka bishure umwishure Francis.
Ego,
ego, sigonje gato nagomba kugaruka kuvyo ahishakiye yahereje ko aho yaragize ati mbega umurundi mbega kuba benshi batagiye no kwishuri barashobora gutora baravye ibyo imigambi. Nagira nibutse abantu kuko turakunda kubivuga uno munsi twe mu mwaka w'2020 abantu bize muri Afrika ni benshi nibaza gusumba mu 1960 bigenda gute ngo muri ico gihe abantu batari baje ku mashuri ari benshi bashoboye kuja gutora ico gihe washaka n'abazungu baratanga byinshi abirabure bari gushobora kuronka kuronka kudushitwa babaha baratangiye ikate baratangiye izo nzoga mwumva amabraseri menshi yaramaze kujaho inzoga zaratangwa ni kuki abo bantu icyo gihe bataciye baja gutora ngo bante za independence bagatora neza. Uno munsi abantu benshi bamaze kuja ku mashuri ata mutumba n'umwe muri iki gihugu habuze umuntu afite telefoni ifite Facebook n'abantu bavuga ngo abantu ngo bakurikira inzoga ahubwo nitube tuvuga neza tumenye icyo umunyagihugu arondera eregiya tacho wamuhaye avuvudikira icaguye ko dushaka ko bimera gute none umurundi uno munsi niwe nyoba atagira ubwenge gusumba 93 uwo 93 yatekereje akaja gukora icyo yipfuza akagishitsa uwo mu 2020 niwe atobishobora nitube tubiyaga neza nta nari mu isi yose igihugu cyose abantu bose bazokwiga no muri izo bihugu biteye imbere hariho bagiye ku ishuri n'abatahagiye mugabo umunyagihugu akurikira icabona akurikira icyo yategereye nimba ariko bose barabijamwo bamuha ubube gito bakamuha ibitutsi azotora igitutsi kimwe muri byo ashire hejuru nibamuha ubugwa neza azoheza busumbisha ubube gito nibaza ko ari uko ntitugume twibaza ngo abantu b'ijuju hari abantu benshi bari ruguru muri iki gihugu batagiye mu mashuri ya kaminuza canke n'amashuri yisumbuye mugabo baciye ubwenge kurusha abantu bamwe bamwe baheje amashuri ya kaminuza abenshi mu bantu bapfukamiye amaleta y'ibito muri Afrika si abantu batagiye ku mashuri n'abantu bize bafite amadiplome n'amadoktora nibo kenshi bapfukamira basukira mu coze mwe nayo maleta n'ubwo gito bwinshi bukogwa nitube rero tureka kwagiriza batize ahubwo nitwiyagirize twebwe nyina bagiye ku mashuri nibo bari bakwiye kwiyagiriza ubwo abashamiranye rwose muri imigambi nk'aha iwacu dufise ubwo azakora batize habe namba n'abagiye ku mashuri benshi mu bayaminuje abirwa baratukana ku maradiyo n'abantu bize amashuri babizi niturekerero kuba tubeshera abanyagihugu ahubwo nitwemange ube gito twakoze hanyuma abanyagihugu tubahe ciza bagishoboye kucumva Gerard nawe yaragize ati mbega umwizero bahe ngo muri kino gihe aravye mu byaheze nibyo erega yaba twese twari ko twiyumvira aho twigeze kubabarira kazoza ntikosubiye kuba igihugu gihagarara ko hari abantu bagira bati kazoza gashobora gusumba kahise ni benshi abantu bababaye ku inosi ibuka umuntu Tama Mandela avuye mu gasho bamubajije bati ni giki wewe wipfuza ko tugirira abazungu yagira ati bareke bigenge kuko bamfunze kuko batigenga kuki atasubije amaso inyuma ati barigeze kunkubita barambaraje muri pizo nibaza rero ko uno munsi icizere nticikora abantu nsaza kuba ahantu bababwiye ngo hajya hariyo icizere si amafaranga icizere si imbura icizere n'umutima wa muntu umuntu umwe washiraho icizere aha urugo rutagiramo abantu bitokirahona iyo abantu bahabaye bakahemukira n'ibyamwa birakura rero iki gihugu twese nitwagishyiramo umwuka w'amaraso umwuka w'ube gito n'ibyatsi bizohona bigende nitwashaka kugishyiramo umwizero kuko umuntu wese agira ati ndabishoboye birashoboka nayo ubundi sinibaza ko abarundi bose bari ngaho bagira bati amahoro azoza ari uko nakagarutse ngo ari uko nakagiye ahubwo nibayakore uwo muntu yagiye n'uri ngaha n'uwugize gute aba aribo biha umugambi wo kumugaburira bamuhembuzi neza nkaca ngaruka ku kantu ngira nti twebwe tuvuga ubutunzi tubuvuga mu mico ibiri hari icyo bitwita itunga mpemburo ni bijya bintu byose abantu bashira mu mubiri bashobora gufungura aho baba ibintu bigize umubiri wabo mugabo hariho n'itunga ntatituka n'ibyo bintu biraba amagara yabo canke ibyo bintu by'ubwenge byose bategerezwa kwiga igihe rero ubutunzi bufatiye kuri ibyo bigira kabiri bidatituka nibyo byonyine bizana akazoza keza k'igihugu
yego
igihe tudashobora kubyiyumvira ngo twese tubishyire mu katabesha tumenye ibyo bivuga tuzoguma turi ko turarira turizwa n'uwatubabaje
yego
aho kwipfuza guhembura
urakoze wababaye urakoze ku mirongo ya telefone kandi dufise Blaise uratwumva
yego ndabumva cyane
irindi zina nahuri
Ego ni mu Bujumbura mu Buterere.
Ego ufise icyumviro terera canke akabazubaza?
Oya sakabaza ahubwo ni icyumviro nari mfite cyo guterera.
Ego mu Terere?
Ego kubijanye ni n'amatora ya 2020. Kosaba ahanini abanyepolitike b'abarundi.
Mubandanye? Ndabumva.
Ati kosaba yuko abanyepolitike bose muri rusangi.
Halo?
Ego ndababwira yuko abanyepolitike muri rusangi twobasaba gutunganiriza no gutunganya amatora mwituze.
Ego murakoze.
Ego kugira ngo abarundi bose bamerwe neza amatora agende neza n'ibyavuyemo bose babihurize ko nico cyiyumviro nashaka guterera.
Murakoze. Frederic nawe nyene aratwakuye. Frederic uratwumva?
Halo, ndabumva.
Ego mu telefone muri he?
Sending Ngozi Imwomba.
Ego muvise ibibazo cyangwa icyiyumviro?
Icyiyumviro.
Ego mugishikirize n'ingoga?
Ego nagira ngo mwese ati demokarasi mu Burundi irakomeye gose. Ikomeye gute? Abafungwa bazira ubusanyi benshi, abicwa abanyura ubusanyi benshi. Ni ukuvuga ko ikomeye kubera bavuga ngo demokarasi cero pouvoir de demo ni intwaro y'amadayimoni. Rero no mu Burundi nabona ko demokarasi ikomeye kubera dutwarwa nabi ni nk'amadayimoni. Kuko nta munsi hadatogwa ikiziga canke abafungwa barenganyijwe batowe n'imbonerakure atari n'umupolisi. Nico gituma bavuga ko ari intwaro y'amadayimoni. Rero abategetsi bo muri Afurika barafise uburyarya bwo kwigumiza ku butegetsi aho kureka abandi bagasangira intwaro bose. Ikaba intwaro ibereye. Icyumviro cyanjye cyari icyo.
Murakoze. Dufise kandi Nahayo. Nahayo uratwumva? Nahayo uratwumva? Alo?
Alo?
Uratwumva?
Ego.
Ego, irindi zina huri ni kibazo cha interera no?
Karere ka Kirehe. Karere ka Kirehe.
Ariko ndumva ibintu bikubita sinza huri sinzi ko murongo wa telefone umeze neza canke ari ibintu byegeye hafi yuri washaka kwigirayo?
Ego.
Umurongo wa telefone ntumeze neza. Reka ngira umurongo wa telefone wawe ntumeze neza. Alo? Umurongo ntumeze neza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga. Tugarutse kuri bimwe mu bahamagaye bashoboye gushikiriza bavuze ko nko guhindagura amabwirizwa shingiro, ibwirizwa shingiro muri Afrika byabaye ikintu gikogwa kenshi cyane n'abanyepolitike bari ku butegetsi. Cyane cyane umuntu agasanga biri mu ntumbero yo kubikuramo inyungu ku giti cyabo kugira babandanye baguma ku butegetsi. Hari n'abavuze ko abashitse ku butegetsi batimvira neza y'abanyagihugu baba bafise ubwoba bwo kuva ku butegetsi bagakora ibishoboka byose kugira bashobore kugumya ubwo butegetsi. Umuntu aravye muri Afrika, umuntu aretse ibihugu bimwe bimwe bimaze kugira intambwe zikomeye mu nzira ya demokarasi nka za Botswana, nka za Senegal, na Afrika y'epfo umuntu ashobora kuvuga ko nabo nyene bamaze gutera intambwe. Ibihugu bindi usanga n'abatsinzwe hageze ko abatsinzwe mu matora bari ku butegetsi banse kuhava. Turavuga nka Cote d'Ivoire gihe Babo yari yatsinzwe na Ouattara yanse kuhava gushikaho haba ubwicanyi akahavanwa ku nguvu. Hari n'abavuga no muri Kenya gihe Mwai Kibaki yoba yari yatsinzwe na Odinga agaca igiturumbuka atangaza ko ariwe yatsinze. Na Zimbabwe kuri Mugabe na Changirai n'ubu kuri Mnangagwa na Shamisa. Gambia vyarabaye igihe Yaya Jammeh yatsindwa akanka kuva ku butegetsi. Ntimubona ko ari ikibazo gikomeye mu gihe abari ku ntwaro bafise inguvu zikomeye bashobora kwanka kuva ku butegetsi naho botsindwa amatora? Ibyo byose twako turavuga bizoshoboka gute atagushaka kuriho kuba ari ku butegetsi kwemera batsinzwe bakabisira abandi? Umuvuga kwiki?
Ego Fidel, si ibyo vuze na umuntu yoshaka gasubiza kure ingene byagiye biragenda mu bisanzwe ubutegetsi bumwe bumwe bukomera gushika hiyo onye gushikaho butinywa n'abanyagihugu byaba byaciye hehe akenshi rega bamwe mu bo buniga baba barafashije kugira bugera aho hantu buba bugeze ni bimwe nafata kare imigwi yose yagiye aja ku butegetsi abo bantu bose bahagiye mu munyuma bakaba abantu b'ibitangaza b'ibikoko ibuka bataraja ku butegetsi nyine bari bameze bari mu migwi mitoya isanzwe ikunda n'abamenyeshamakuru bavugana n'abantu hamugasanga ni ba bantu nengo kirazira no kubaza ikibazo kujya uko barezwe niko byagenze abo bantu benshi n'abantu bagiye ku butegetsi bamwe na bamwe inyuma y'ico bitu ino twokwita umuzo wa conference ya bol jese ndanavuga ngo ni umuzo wa demokrasi kuko demokrasi si kintu bazana mu gihugu si kintu kizana kuko bavuga ngo nagiye kugura intebe ngo i Dubai cyangwa ngo nagiye kugura imodoka demokrasi ni umucuba mu mutima w'abantu urashaka kukiririmba mugabo utagifise iyo mu nzi wawe udashobora kumviriza umugore wawe udashobora kumviriza umwana wawe udashobora kuganira n'abo muvukana ngo mwumvikane uweza kubigirira abarundi rero nibaza ko aho ndagifata ko n'ibyo abo bantu benshi mu butegetsi bagiye kuri ibikoko niko twabareze muri Afrika iwacu mu migwi twavamwo niko byari bimeze baza umugwi wose ubaza abantu hirya y'ejo bari muri iki gihugu kuri ipona byari bimeze gute kuri podemu kuri pendende byari bimeze gute jana mu bindi bihugu ni twebwe abarundi cyangwa abanyafrika twareze turamuza abo bantu bameze uko kuko mu migwi iwacu kizira kubaza kizira kuganira kizira kumvikana nizwi nsanzwe rero iyo duteye urwango twamuza urwaho duteye ineza naho tuzokwamuza ineza igikorwa twe twihaye kuva mu 2016 nibyo twahera ko tuganira tubaza tuti ni kuki mbega abantu bavuga ngo barakundanye ku rugamba ni kuki abantu bakundanye bariko barashinga umugambwe bishika mu myaka ibiri bakaba ibikoko bakicana bakamarana raya giki narigeze kubivuga mu kindi kiganiro ni gute abantu bagendanye na Rwagasore bavuga byose by'imeza ngo bazane independence ni gute apfa ubwo nyine bakaba bariko bararyana Morovia na Casablanca ni gute abantu bari nko muri FODEB mu kanya gato bari kumwe na Ndadaye bagendana mu kanya gato ubusa atagihari uno munsi bagira imigambi ishika munani ntihagire uwumva n'umwe wundi ibyabaye rero handi nicyo tubiraba ni wacu ni gute mu miryango y'abantu babiri bafise itongo bamarana bakama mu manza itongo bazi ko ariryo bazobahamba mu mugaba karyicanye ibyo bihe rero biva mu buzima bwacu iyo twakuriye bayaya jame wumva abo ba Bagbo abo ba Mugabe bavuze injira mu buzima bwabo uze gusesangura uzosanga ari icyo hari abamushyigikira bagira ati kirazira guha ijambo naka kirazira guha ijambo naka iyo bigushikiriye rero ko na wewe bimera uko ntacahindura nibaza rero ko warumbaje ikibazo uti none ni gute byohera twebwe turi ko tubibaza uti nimba muri Afrika yacu abantu b'inabi maze kubivuga kenshi nimba imigambi yabo bashobora kuyishikako bakayishyitsa twese tugatamarirwa tukakinjura tukababisa ni kuki abantu b'ineza nabo batagira ubwenge nk'uko ngo bagire ibitangaza ni kuki mu gukora kwabo bibaza ko byose byoroshe ni kuki bibaza ko bosinzira bakazi imana yabiteretsaho ntibishoboka icurondera uraca bugufi ni kukirondera urinengesera ukamenya uti nzoshikaha nibyo rero bikunda gushika ko ngira ngo n'ababishoboye ntidukunda no gusoma n'ibyo bandika n'ibindi ugasanga tugenze umutwe nk'uruyuzi twibaza ngo bizokwizana nta kintu rero na kimwe kizana jewe iyo ndabivuga mu Burundi nuko nibaza nti umuco twebwe turiko turatanga ejo uzoba impamo kandi turabizeye ntibizokera umurundi azotegera kw'ibyo twavuga tutarira busema ko tutari ko tubwira abasinziriye kandi ko ibyo bintu bikeneye akaguma kugira ngo umuntu atore icyo yizeye n'ibyo nabifatira ko hamwe umuntu agiye kuvuga agira ati ngo abanyapolitike nibagire guta abanyapolitike nibande abanyapolitike nibande abarundi twese turashobora kuba abanyapolitike
murakoze cyane
ahubwo niturabe
murakoze Francis Rohero ayoboye ihuriro ry'ivyumviro muvuma Orange twariko tuganira ku vyerekeye mugihe aba ibihugu vya muri Afrika bitari bike vyiteguriye amatora ica abanyagihugu baba biteze muri amatora baravye amatora yabaye imbere yaho ko ari kamaro byo bavyarabagiriye dushimire mwese mwakurikiranye iki kiganiro abashoboye kudutera kamo bagabaza ibibazo bagashikiriza n'ivyimviro vyabo namwe mwese mukurikirana radio Ijwi rya Amerika mubandanye mudukurikirana ku mu biganiro byacu kuri radio yanyu rero radio Ijwi rya Amerika mukurindira mugire mwese bihe byiza.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika.